iri ni ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri munsi wa kabiri itariki 12 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015 muri kumwe na Frederic Ngundikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi.
Mugabo twarushe twarambiwe twararushe dukeneye kugira turuhuke mu mutwe kandi tuba mu gihugu cy'amahoro.
Uyu ni umwe mu bapfasoni bariko bagira imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cya Perezida Pierre Nkurunziza. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Jeni mu Kankusi. Mwaramutse neza Jeni, umwanya ni uwawe, utubwire amakuru waduteguriye.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse neza namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru tuyahere mu Burundi, Ububiligi bwahagaritse imfashanyo ya miliyoni ebyiri z'amafaranga y'amanyaburayi bita euro ku gihugu cy'u Burundi. Ayo mafaranga yari yateganijwe gufasha mu matora. Ibihugu bihuriye mu muryango umwe bw'Uburayi bimenyesha ko bidashobora gukomeza gushyigikira amatora mu Burundi kandi hakiri icyuka kibi. Ubuholandi bwahagaritse imfashanyo ku gipolisi bushingiye ku cyegeranyo cya ONU cyerekana ko abantu 11 bamaze kwicirwa n'abapolisi mu myigaragambyo. Uwo muryango umwe bw'Uburayi hamwe n'intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi basabye Leta y'u Burundi kwigiza inyuma amatora. Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza we havuga ko umutekano wifashe neza ejo kuwa mbere yatangiye kwiyamamariza amatora muri komine Gashoho mu ntara ya Muyinga. Sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika John Kerry arimo kwerekeza mu Burusiya aho azagirana ibiganiro na Perezida Vladimir Putin n'abandi bategetse mu rwego rwo hejuru mu ruzinduko rwe rwa mbere kuva umubano w'ibihugu byombi ujemo agatotsi biturutse ku bitumvikanwaho ku gihugu cya Ukraine na Syria. Departement ya Leta ivuga ko Bwana Putin, Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burusiya Sergei Lavrov na Kerry kuri uyu wa kabiri bari buganire ku bibazo bitandukanye bireba ibihugu byombi n'ibireba akarere nka bimwe mu birimo gukorwa kugira ngo uburyo Amerika ibone ibintu burusheho kumvikana. Umuvugizi wa Departement ya Leta muri Amerika Marie Harf yavuze ko ibiganiro bizibanda ku mishyikirano ku bya nikleyeri ikomeje gukorwa hagati ya Iran n'ibihugu bitandatu birimo gushakisha uburyo amasezerano yagerwaho kuri programu nikleyeri ya Tehran. Cyakora kugeza ejo kuwa mbere nijoro ubuyobozi bw'i Kremlin bwari butari bwemeza niba Bwana Putin azajya muri ibyo biganiro. Abategetsi bashinzwe umutekano b'Amerika n'abashinzwe ingufu za nikleyeri banyuriyemo muri make abadepite ibyerekeye kongera imyaka 30 y'ubufatanye mu byerekeye ububasha bwa nikleyeri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Iyo nama yabaye mu muhezo hinahi Washington yatumijwe mu gihe Kongere itangiye gusuzuma niba yavugura amasezerano amaze imyaka 30 agomba kurangiza igihe cyayo mu mpera z'uyu mwaka. Ayo masezerano mashya hashobora gutuma Ubushinwa bufite ububasha burusha ibindi bihugu mu byerekeye isoko kubona aho bigura ibyerekeranye na nukleyeri, bugura reakteri zakozwe na Amerika hamwe n'izindi tekinoloji mu bya nukleyeri. Amasezerano nk'ayo n'Ubushinwa mu bubasha bwa nukleyeri Amerika yafitanye n'ibindi bihugu 21 hongeyeho Taiwan, kandi Perezida Barack Obama arasaba Kongere gutanga uruhushya kugira ngo haboneke amasezerano mashya na Beijing. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ejo kuwa mbere yavuganye n'umwami Salman wa Arabia Saudite kuri telefone ku birebana n'inama ya Presidence ya Amerika n'ibihugu byo mu kigobe izaba muri iki cyumweru umwami Salman yanze kujyamo. Presidence ya Amerika ivuga ko abayobozi bombi bavuganye ibyerekeye gahunda y'inama, ibiganiro bizatangira kuwa gatatu kuri Presidence ya Amerika mbere yo kwimurirwa kuwa kane mu birometero 100 i Camp David aho Perezida afatira ikiruhuko muri Leta ya Maryland. Inama izanasuzumirwamo uburyo bwo gushimangira ubufatanye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo mu kigobe, hakazaganirwa n'ibyerekeye imirwano muri Iraq, Syria, Libya na Yemen. ONU iravuga ko abantu 300,000 muri Sudani y'Epfo batabasha kubona imfashanyo y'ubutabazi nyuma y'imirwano yatumye imiryango itanga imfashanyo iva mu mujyi wa Rier. Kuhava bibaye nyuma y'ubushyamirane bwadutse hagati y'imitwe irwanya ubutegetsi n'ingabo za guverinoma muri leta ya Unity muri Sudani y'Epfo. ONU yaburiye ko kuwa gatanu ko urugomo rwakuye abantu ibihumbi ijana mu ngo zabo. Ejo kuwa mbere ONU yavuze ko imiryango yose itagengwa na leta hamwe n'ibigo bya ONU byahungishije abakozi babyo bibakura Rear no mu bindi bice by'iyo leta ya Unity. Iyo miryango ifasha irimo Croix Rouge n'umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières yatangaje kuwa gatandatu kuhagaritse ibikorwa byayo ku bitaro bya Rear. Itsinda ry'impuguke zigenga ryanenze uburyo ishami rya ONU ryita ku buzima w'emesi ryitwaye imbere y'icyorezo cya Ebola, rivuga ko iryo shami rya ONU ritari ryiteguye kandi ko ritahuje ibikorwa byaryo n'iby'iyindi miryango. Iryo tsinda ryari ryasabwe n'urwego rw'ubuyobozi rwa OMS mu kwezi kwa mbere ngo ritange imyanzuro ku buryo bwo kwitwara neza mu bihe bikomeye bireba ubuzima rusange. Umuyobozi ushinzwe ingamba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu rwego mpuzamahanga ejo kuwa mbere yavuze ko abimukira b'impunzi zifatwa zigerageza kwambuka inyanja Mediterane zitazasubizwa mu bihugu byazo zitabishaka. Umuyobozi uhagarariye uwo muryango yavuze ko ibyo yabitangaje ejo kuwa mbere.
Urakoze Eugene ku makuru uheje kudushikiriza. Ibihugu bihurikiye umuryango w'ubumwe bwa Uraya byahagaritse imfashanyo yari yatekanijwe gukoreshwa mu gutunganya amatora no mu gufasha igipolisi. Ivyo bihugu byagiriza igipolisi cy'u Burundi ko kuva inyerekano yo kwiyemeza kiringo cya gatatu cya President Pierre Nkurunziza itanguye, igipolisi kimaze kwica abantu 11 kandi ngo biraboneka ko amatora adashobora kugenda neza kubera ibihe ngo ata n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro buhari. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Munama y'ibiganiro ya ujereta y'u Burundi, umwe bwa Buraya, leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubuswise bose bahurije ko icuka kiri mu Burundi kidashobora gutuma amatora abaho. Ivyo babafasha u Burundi babivuga bisunze ngo ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro butubahirizwa na cane cane muri iki gihe imyerekano yabiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza idahabwa uruhusha, abayigira bakicwa, abandi ngo barakomereka, abandi nabo barafunzwe, aho ni mu gihe abagera ku 50,000 bari mu buhungiro. Ikindi ngo nuko abanye politike batavuga rumwe n'ubutegetsi bataronka amahigwe angana nk'uko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uyaronka. Ivyo biganiro vyari vyaserukiwe n'intumwa idasanzwe y'ibihugu vya Buraya mu karere k'ibiyaga binini. Intumwa idasanzwe y'umwe bwa Buraya mu karere k'ibiyaga binini avuga ko naho ibihugu bimwe bimwe vyace bifata ingingo yavyo vyonyene, ubutumwa ngo ni bumwe muri uwo muryango w'ibihugu vya Buraya wose.
Le message de tout le groupe, même si certains pays ont pris une mesure spécifique parce qu'ils avaient disons une décision à prendre.
Ibikenewe kugira amatora be nibyo dusaba. Twari twabivuganye na leta y'u Burundi ariko reka ndabisubiremo. Nubwigenge bw'ibimenyesha makuru, ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro, uburenganzira bwo kugira imyerekano mu mahoro, gushobora kwiyamamariza amatora mu mutekano atatera bwoba rihari. Ivyo nivyo dusaba ko vyoshigwa mu ngiro kugira amatora agende neza. Ni ngaho rero duca duhamagarira leta y'u Burundi gufata ingingo zishoboka kuko birihuta igihe cy'amatora cyageze kuko imyerekano iri kwiraba.
Au gouvernement de prendre les mesures, il est urgent parce que nous avançons dans la campagne électorale.
Leta y'u Burundi ngo iriteguye gushiraho icyo cyuka cyiza kandi ngo bariko barabikora uko bashoboye. Laurent Kavakure n'umushikiranganji w'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu.
Twebwe ntacyo tutagira tuguma dufata turaba ingingo twofata kugira ngo haze icyuka cyiza. Nk'iki kibazo kijyanye n'uburaro bw'abanyeshuri biga muri kaminuza, ni nk'ibibazo turiko turaba ingene ibimenyesha makuru byoshobora gukora neza nk'uko byamye. Ni nk'izi ngingo zijyanye n'ingene aba bafunzwe icyo kibazo cyabo cyotorega umuti n'ingoga.
Leta y'u Burundi remera ko uburenganzira bw'imyerekano burekuwe mu Burundi kugira amatora abeho. Biremezwa kandi n'umugwi w'abanyaburaya ujeje gukurikirana amatora mu Burundi userukira uwo mugwi David Martin yamenyesheje abamenyesha makuru ko amatora atari ugutora gusa, amatora ngo ategerezwa gutunganywa mu bihe vyoroheriza abayiganwa hamwe n'ubudasa bw'abitoza. David Martin yavuze ko akenewe ikibanza cyo gushikirizamwo ivyiyumviro kuronswa amakuru no kwiyamamaza kuwa ari we wese. Akavuga ko igihe cyose amaze mu Burundi yabonye ko ico cuka takiriho, agasaba ko hatokoreshwa ingufu mu gutuza imyerekano irekuwe n'amategeko. Abagira imyerekano bategereza kuyikora mu mahoro. Uwo mugwi w'abanyaburaya ujeje gukurikirana amatora umenyesha ko abantu 20 bamaze kwitaba Imana kuva imyerekano yabiyamiriza ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza itanguye. Muri rusangi uwo mujyango w'umwe bwa Buraya cyo kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ayandi makungu usaba Leta y'u Burundi kugurura amaradiyo yugawe nka RPA, kureka ibimenyesha makuru bikumvikana hagati mu gihugu hisunzwe ingingo n'amategeko mpuzamakungu ajanye n'amatora yesunze intwaro rusangi. Bagaruka kandi no ku ntambamye zijanye no guhanahana amakuru biciye ku buhinga ngurukana bumenyi, kuko ngo bifise uruhara ntangere mu matora ku isi yose. Umugwi w'abanyaburaya ujeje gukurikirana amatora mu Burundi wasavye ko muri ibi bihe bigoye amatora yabaje na mama komine n'abashinga amateka yo kwigizwa inyuma. Aho ni mu gihe kuva kuri uyu w'Imana imyamamazo yabaje na mama komine n'abashinga amateka yatanguye ikazorangira itariki 26 z'uku kwezi. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Igihugu cy'Ububirigi cyatangaje ko gihagaritse imfashanyo yakoreshejwe mu gutunganya amatora mu Burundi. Ibyo byatangajwe n'umushikiranganji ajejwe iterambere mu makungu Alexander De Croo mu itangazo yasohoye ku munsi wa mbere. Mbe iyo mfashanyo izogira ingaruka nki kwitegura ry'amatora. Dutega amatwi umuvugizi umurwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora, Prosper Ntahorwamiye.
Makwelezo kwa zungwise vivugwa, aliko muko mwizi ama kuunga kwa chidiugu, leto yungurundi mizi ringirango, yunguwa yungwise tuize kumu mtiza, ama wa masanga koko alare mekukasha wa kuya tanga, tuize kore itagie kwa kishowe kwa kukirango, ayo masanga wane kukirango kishowe kwa andanyi kukwa chukuringani za matoho.
Ayo mafranga yu wane kagute, mulafise ibini vihugu vyo waha ayo mafranga yu wakene?
Izo yinzu gufasha nyakuru gunani makungu mraji uko vicha mungira zinyo vita diplomasi leta ni hili gihugu ni okili ya wakia ya kubakira mutwani hovari ya nguruga yunzu ise izo kwa gihugu kwa kwa shawe kwa kubira ngo ayo mafranga avoneki uko mune guro hivu jogu zo kore ishko wa mwara ya matora ayo mafranga atuari kwa ya shizenyo mba yukawa yuko arondeku
mugihe ataoneka ngu sivya matora
mwana mafranga ataoneku mwa matora uwe randa nyunguti.
Murashaka kutubwibutsa mukatubwira abatetsi bamaze kwiyandikisha ikiringo cy'anyuma cyari ku munsi wa gatandatu. Abatetsi bamaze kwiyandikisha kugira ngo baze bitoze ku giti cy'imigambo yabo canke kugatwe kabo, bo bari bangahe ni bande?
Ushobora gusaba kandida 8, abakandida 4 batanzwe n'imigambo, 2 batanzwe n'imigambo, na 2 baje ku giti cyabo. Abona bo hariho Petero Nkurunziza yaje aterekwa umugambo CNDD-FDD, hariho Duwaye Gerard yaje kurikira umugambo w'Ikona, hariho Ndayizeye Domitien yaje kurikira urunanirana, hariho umuntu witwa Mutabazi Jean Dodie yaje kurikira urunanikopa, hariho Dr Jean Minani yaje kurikira umugambo w'Abanyakode Bunyakuri, hariho Gwasa Agaton yaje kurikira abigenga n'Izere Barundi, hariho Jacques Bigirimana yaje kurikira umugambo FNL, hariho na Nibantunga Silvestre yaje kugitukira.
Mbega hoba hari iyindi migambwe itashikirije abatetsi imigambwe yemewe yanditswe izwi muri Leta y'u Burundi yo itashikirije abatetsi cyangwa umutetsi azo iserukira?
Mu Burundi dufite imigambwe yaba 40 mu gihe haje imigambwe 4 n'iri mu 8 mu cyangwa ko ari imigambwe itari mike itashimye kujya muri ayo matora na kuguhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu. Imigambwe imwe mbere igaragaje gushikirije ko igituma itashimye kubijyamo.
Muri iyo migambwe 40 yose irakwije ibisabwa cyane, harimo imigambwe mito mito idakwije ibisabwa?
Ndumva izi migambwe bari imigambwe izi imbere y'amategeko mu kirangantego y'intwaro yo hagati, ariko myinshi nuko twagiye turabibona yagiye iraja hamwe mu 8 cyane nka yose cyane irimo kirese imwe yababwira kutazoza muri amatora ku mvo yashikirije ku maradiyo no ku binyamakuru.
Prosper Ntahorwamiye, murakoze cyane rwose ku kanyamaduhaye.
Yego, murakoze gushimira.
Tukivuga kandi kuri imfashanyo y'igihugu cy'Ububirigi yahagaritswe, twavuganye n'umushikiranganji ajejwe imigendanire hamwe no gufashanya n'amakungu Laurent Kavakuri, araheza aratubwira ico leta itekanya gukora. Tumutege amatwi.
Nabamenyesha yuko iyo fashanyo yahagaritswe ku buryo bafata kibanza itahagaritswe burundu, kandi Ababirigi bari baranabimenyesheje kuva bashemeye iyo fashanyo yuko bazo kubanza kuzaba rihweza intambwe turiko turagera ku muvyereke yuje gutunganya amatora. Ubwo rero cyane cyane bo basaba nuko hoba ingingo zimwe zimwe zotuma abiyandikishije guhiganirwa mu matora bashobora kwiyamamaza ku buryo bimenyesha makuru bishobora byose gukurikirana imbere yabo ariko barakora iyo myiyamamazo. Hanyuma uburenganzira bafise ubwira imyiyerekano, uburenganzira bafise ubwira icyo bashikirije ku binyamakuru ibi na biriya dushobore kubwubahiriza, tukaba rero twebwe bitadutangaje kandi na twebwe twari ko turafata inkingo zose zishobora kugira ngo amatora azagere neza bayakarure nk'uko twabyemeje.
Ibyo bubiri busaba ngo nzobyubahiriza,
tuzobyubahiriza rwose kuko natwe niko twabibona, niko tubibona kuko amatora nk'uko twiyemeje ategezwa kubera ku mugaragaro kandi akagenda neza, akaba ubwigenge bw'imenyeshamakuru. Ibyo by'imenyeshamakuru byari byatewe n'iby'imyirekano yahora imeze nk'intureka, iyo byari byatumye cyane cyane ibinyamakuru bikokeza babyugarira imihora imwimwe.
Hari muri iki gihe turiko turavugana abatetsi umunani nibo bonyine biyandikishije mu kugira ngo baze bahiganwe ku giti cy'imigambo yabo ku gatwe kabo canke ku giti cy'urunani barimo, ariko turazi ko mu Burundi hari imigambo irenga 40. Ivyo ntishobora gutuma ububirigi buvuga ko ayo matora atitabwe na bose.
Oya, mbere twabye mu biganiro n'abaseruka ibihugu byabo ngaha bya Buraya ngaha mu Burundi n'ubuserukira Leta Zunze z'Amerika n'ubuserukira Ubusuwisi, ivyo barabishimye bose uko byerekana yuko aya matora igikorwa bakoze cyo kuza barahuza bufyega byose cyagenze neza. Jewe sinumva ngo n'umunani bonyine nk'uko umwe ngo bari baki mbere mu by'ukuri nta n'uwari yiteze yuko imigambi yose iri ngaha mu Burundi ishika 40 yose itonesha abitoza ngo babe bikuru b'ibihugu kuko hari imigambi usanga ifite abantu banyu bake.
Ikibazo cy'impunzi nacyo kivuga gute? Hari abamashyirahamwe cyane n'ibihugu bivuga ko ata amatora yakwiye kuba abanyagihugu barenga 250 barahunze igihugu.
Oya, twebwe igihe cyose twari dutunganya amatora hamwe hari impunzi hanze na mwebwe murabizi mu cyana na gatatu twari na nyinshi gusumba ivyo vy'impunzi z'abarundi bahungutse vuba cyane mu nyuma y'imyaka 2005 abo bahunze mbere bamenyesha yuko bamwe bamwe batanguye no kugaruka. Ivyo ntibivugwa, ivyo biva ukugene mu gihugu haba hameze kuko benshi bashiye coba nk'ubu baravuga yuko hariho ibihuha byaje by'uko intambara igira itere bigatangazwa n'abavuga butumwa hamwe babitubwiye, aho waciye usanga abantu benshi bagiye muri Tanzania itariki ndwi z'ukwezi kwa gatanu, abandi bahunze ibihuha bijyanye n'intambara n'abyo ntambara tubona kuko naho bahunze nta ntambara nta mishwa mirano nta bakomeretse nta bapfuye. Twebwe turumva mu gihugu hagati yabo bahunze cyane cyane bagiye bapfa kiretse imigumu kuri mu gisagara cya Bujumbura yahitanye abantu hari migatera n'ubwo abantu batari bake.
Muri iki gihe muvuga ko Leta y'u Burundi izokora ibisabwa n'amashyirahamwe kandi n'igihugu cy'ububirigi cyane cyane mu kuvyerekeye iyo ngingo, mwiteze ko imfashanyo izosubira gutangwa ryari n'icyo gihugu?
Dusaba neza nababwiye mu gihe ibi by'ibimenyeshamakuru tuzosubira gufata kumvikana imbene vyokora neza ako niko karo niko ndabaha gihe bazobona yuko ibi by'imyerekano igigwa mu mahoro ata muntu ariko arabiburabuza kandi nta n'uwo biraburabuza none kuko ubutuje mu gihe cy'imyamamazo y'amatora n'ibintu birekuwe n'ibyo cyane cyane bavuga na yitse twebwe ku ruhande rwa Leta twibaze ngo tangura.
Laurent Kavakure umushikiranje Burundi ajejwe imigende ndere ngufashanya n'amakungu, murakoze cyane gose ku kanyamwa duhanye.
Murakoze.
Imyirekano yo kwiyemeza ko Perezida Pierre Nkurunziza asubira kwitoza yarabandanije ku bwinshi mu makomine ya Nyakabiga, Bwiza na Ngagara. Ku munsi wa mbere abagira imyirekano mu Bwiza na Nyakabiga bayikoreye hamwe mu mutekano ntangere, mu gihe mu Ngagara abapolisi barashe abantu batandatu bagakomereka abandi nabo gapfungwa barimo abakenyezi batatu. Ni inkuru ya Desire Hatuyimana.
Ako kara kamwemwe abari mu myerekano mu makomine ya Nyakabiga na Bwiza bari bafise mu myerekano yo kuruno wa mbere bagize bari kumwe. Iyo myerekano yatanguriye mu Nyakabiga barazunguruka iyo komine babona guterana nabo mu Bwiza, bashize imbere ya komine Nyakabiga bakaba bahamaze akanya baca baririmbira ururirimbo ruhayagize igihugu cy'u Burundi. Urugendo rwaciye rukomeza, umwe mu bari muri iyo myerekano akaba yamenyesheje ko batorota bava mu ibarabara Petero Nkurunziza adahevye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Ndagane duturayase n'abatutumani zo kwatiremera na gatoyi. Mandagane duturayase abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abanyamahanga bose. Ndagende kuko tumukeneye. Mandagata tuni tuyishaka nagende. Tuzoguma ku rugamba n'agatwatsinze. Sendere magitembagane. Niragende nibajane kandi bakuriza amategeko. Bubarize ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha. Amahora cyo cabane kubugonye n'ubuye kinjura. Twese amahora cyo mu Burundi.
Abo bari mu myerekano aho bacahara abakenyezi n'ugwaruka bagenda bahamazi abari mu myerekano kugira bizimye inyota. Uno mukenyezi akababazwa nuko atanguvu afise kugira yifadikanye nabandi.
Nari kuja mwibara abantu ko nagira ingufu ngwaye mugaho twarushe twarambiwe twararushe tukeneye kugira turuhuke mu mutwe kandi tuba mu gihugu cy'amahoro.
Iyo myerekano yo mu bwiza na Nyakabiga yaranzwe n'umutekano ntangere kandi kaba yari yitabiriwe n'abakenyezi ku bwinshi. Frederico bamvuga inyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu Burundi nawe nyene akaba yaraje gushigikira abari yo myerekano bo mu bwiza na Nyakabiga. Muri komine yagagara naho nyene imyerekano yabaye itangura mu mutekano ariko mu nyuma igipolisi kiratangira abari ko barayikora mu gihe bagomba kwinjira mu Kamenge. Igipolisi cikoze kuvyuka bikoroza mosozi birasendwa mu nyuma kirarasa hejuru abari mu myerekano babona gusanzara hacya rafatwa batandatu harimwo abakenyezi batatu. Ikibonekeje kuri uno munsi wa mbere nuko muri komine yangagara atamodoka nimwe yarirekuriwe kuva muri iyo quartier kuko amabarabara yose yari yazindutse azibiwe. Desire Tungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, Ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gitondo uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice, twongeye amakuru isa 12, isa moya n'isa 2 mu gitondo. Ku gicamunsi Ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10, isa 11 na isa 12. Amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi. Ni ku Ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Umugenzuzi mukuru w'ikigega cya leta amaze gushikiriza raporo ikoreshwa y'umutahe wa leta mu nama nshingamateka ikoranye n'inama nkenguzamateka. Ni inkuru twateguriye na Asumta Kabuye.
Ku nshuro ya mbere umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagenzuye ibigo binini bya leta cyane cyane ibiri mu mirimo y'ubucuruzi. Ibyagaragayemo impungenge zikomeye ni ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi n'icy'indwara, ikigo gishinzwe iby'amazi n'amashanyarazi, ikigo gishinzwe kwakira imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority. Ibi bigo binini bibarurirwamo amafaranga atagira ingano atakara buri mwaka. Uyu ni umugenzuzi mukuru w'imari ya leta bwana Obadiah Biraro yavugaga ingero nke mu byo babonye mu bigo bagenzuye byahombeje leta akayabo ka za miliyari.
Kuva muri 2012 Mosquito Net miliyari 7 na miliyoni 700 iti yataye agaciro ndetse yari kwiye kwihutirwa yuko iva ahantu umuntu wese yayibona. Miliyari imwe na miliyoni 700 hefa hanga muri Rwanda next imvura yaguye ari amazi mubona yangije imiti ingana na miliyari imwe na miliyoni 100 wabiteranya ukabona igihombo cya miliyari 14 na miliyoni 100.
Ikigo cy'ubwishingizi bw'indwara ndetse no guteganyiriza izabukuru ni kimwe mu byagaragayeho imicungire mibi y'imari ya leta ahanini ku mishinga icyo kigo kigenda gikora hirya no hino, ariko rimwe na rimwe inyungu yayo ntiboneke cyangwa hakabonekamo igihombo gisesuye.
Nyagatare ngo ni muri RSSB ishora imari bareka tutangire kubakiye amazu yagurishwa hariya Nyagatare, ariko aya mazu akwiriye kuba nibura abantu yayagura miliyoni 10-15 ariko bakora inzu z'igishushanyo mbonera bazishyiramo miliyoni 30. Umuntu wa Nyagatare uzagura inzu ya miliyoni 30 n'indi.
Nyuma y'iyi raporo yibanze ku micungire y'ibigo bya leta bikomeye byagenzuwe, abadepite bamwe na bamwe bavuze ko biteye inkeke kubona ibigo byakabaye bibungabunga umutungo w'igihugu ndetse bimwe na bimwe binashinzwe kuwushakisha aribyo biza ku mwanya wa mbere mu kuwucunga nabi.
Iyo numvise muri Rwanda Revenue Authority basubize kuriya ejo bundi twabahaye n'imisoro y'uturere twabaye kwakira amafaranga ya RSSB ibintu byose twabibahaga none imicungire ni iriya birasobanura iki
buri
intara ibiro nkabiri yabikubakwa imitambenwe ikazamurwa ugasanga hasi ntaho hakorerwa gusa handi hose bisubiramo ishize ari imyaka tuvuga ngo abakirwa mu nama z'ubuyobozi ntacyo bakora ntacyo bakora bagumya gushyirwaho ngo bakore iki ko ndi bari zabaringa musazi baziraho
kuva dutangira kwiga raporo ditaje no bwa mbere tubaye desi RCSB Rwanda Revenue Authority ni nubwa mbere Auditor General as auditing niyo mpamvu ubona ko duteye ikibazo ni ibigo bifite economy nka 25% economy y'igihugu muri ibi bigo nasabaga yuko hashyiraho control komisiyo idasanzwe nije yashyizweho ikurikira ibibazo byabaye muri minisante hari gutekinika ari ijambo rikomeye cyane mu buyobozi bukuru bw'ikigo kumva ikigo cya tekinitse itekinika gitekinika abanyarwanda bose.
Iyi raporo yakiriwe n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko abadepite n'abasenateri ije nyuma yaho inzego zinyuranye zirimo itangazamakuru zakunze kuvuga ko amaraporo atangwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta agarukira gusa ku baciye bugufi babarega kunyereza amafaranga make ya rubanda bwa mbere umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akaba yasohoye raporo yakorewe mu bigo binini bya leta nk'ikigo cy'imisoro n'amahoro ikigo gishinzwe iby'indwara n'ubwiteganyirize bw'abakozi usibye kuba inteko ishinga amategeko yakiriye iyi raporo kugeza ubu iki kibazo cyo kunyereza amafaranga ya leta kigenda kigaruka buri mwaka mu maraporo atangwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nta gisubizo kiratangwa kinoze cyo guhagarika ibi bikorwa kiraboneka Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali.
Kanya turasozera igano vyacu byo muri iki gitondo ariko imbere yaho reka twibutse incabake y'amakuru twateguriye.
Urakoze Frederic, twababwiye ko Ububiligi bwahagaritse imfashanyo ya miliyoni 2 z'amafaranga y'Uburayi ku gihugu cy'u Burundi. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi umenyesha ko udashobora gukomeza gushyigikira amatora mu Burundi kandi hari umwuka mubi. ONU iravuga ko abantu 300,000 muri Sudani y'Epfo batabasha kubona imfashanyo y'ubutabazi nyuma y'imirwano yatumye imiryango itanga imfashanyo iva mu mujyi wa Rio. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama hejo kuwa mbere yavuganye n'umwami Salman wa Arabia Saudite kuri telefone kubireba inama ya Perezidansi ya Amerika n'ibihugu byo mu kigobe izaba muri iki cyumweru umwami Salman yanze kujyamo. Umwami wa Arabia Saudite yashakaga kuza inaha Washington ariko arimo kohereza igikomangoma Mohammed bin Nayef n'umwungirije igikomangoma Mohammed bin Salma umuhungu w'umwami uri mu mwanya wa ministri w'ingabo. Itsinda ry'impuguke zigenga ryanenze uburyo ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryitwaye imbere y'icyorezo cya Ebola rivuga ko iryo shami rya ONU ritari ryiteguye kandi ko ritahuje ibikorwa byaryo n'iby'indi miryango. Iryo tsinda ryari ryasabwe n'urwego rw'ubuyobozi rwa OMS mu kwezi kwa mbere ngo ritange imyanzuro ku buryo bwo kwitwara neza mu bihe bikomeye birebana n'ubuzima rusange. Itsinda rishinzwe zigizwe n'impuguke esheshatu ryitezwe kuzatanga raporo ya nyuma mu kwezi kwa karindwi cyakora hakurikijwe ibisesengurwa ubu biragaragara ko amakosa yakozwe no kutabona ibintu ku buryo nyabwo byatumye icyorezo cya Ebola kimara igihe kandi kigakara mu burengerazuba bw'Afurika.
Mwese mukunda iradio yo kujya Amerika ibiganiro twateguriye munsi bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu hinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashije kwigeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoromo ari kumwe na Frederic Mundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Eugenie Mukankuzi. Mwakoze kudutega amatwi mu kanya kandi no kuvuga saa mbiri mu gitondo turabashikiriza amakuru turongera kandi tubashikirize amakuru isa kumi hamwe na saa kumi na zibiri zo kumuhingamo. Nimutangwe kandi ku makuru twama tubategurira iminsi yose kuva isa moya n'igice. Mukurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.